Kamirindi Murakarama.
Ndabaramukije ndabifurize ikaze bakunze gusuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Nakanyamuneza kenshi kubana namwe muri ino gahunda y'umuziki. Dinari mwiza kuri mikro. Umuziki uyu munsi twawuhariye umupfasoni. Muti ninde? Beyonce. Uyu mukenyezi w'umunyamerika rero twahariye dusuruke ya nyuma y'uku kwezi kwa cenda kubera ari muri bamwe rurangiranwa bavutse muri uku kwezi. Ibyo kuvuga kuri Beyonce ni byinshi cyane. Dukundire uyu munsi tubashikirize igice cya mbere. Ubutaha tuzobaha ikindi gice. Muri kino gice cya mbere tubashikiriza ubuzima n'umuziki bya Beyonce kuva atangura kuririmba akiri muto. Tubandanyirize ari mu mugwi wakunzwe cyane witwa Destiny's Child. Igice cya kabiri tuzobashikiriza ingene Beyonce yateye imbere aririmba wenyine. Dusasuruka ariko n'umuziki turawumvisha nyinshi mu ndirimbo z'umuhanzi Beyonce. Twagize yitwa Beyonce Giselle Knowles. Ni umukobwa wa Matthew Knowles yari umuhinganizi w'umuziki hamwe na Celestine Antina Beyonce yarangura umwuga wo gushona no gusokoza imishatsi. Izina Beyonce yarikuye kuri nyina wiwe Celestine Antina Beyonce. Umuhanzi Beyonce yavukiye mu gisagara cya Houston muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika hari itariki zine ukwezi ku cyenda mu 1981. Urubuga Wikipedia rutubwira ko Beyonce afise na murumuna we Solange Knowles na wenyine yari muri rumwe. Mu mashuri yiwe y'intango Beyonce yize mu ishuri bigisha gutamba. Abigisha biwe baranamubonamwo impano yo kuririmba. Mu ishuri ngo harabaye ihiganwa ryo kuririmba. Muri iryo higanwa yasubiyemo indirimbo Imagine n'umuririmbyi rurangiranwa John Lennon. Beyonce atahukana iryo higanwa. Urubuga Wikipedia rubana rutubwira ko yarafuse imyaka 7 gusa. Guhera icyo gihe Beyonce yagumye yitabira amahiganwa yo kuririmba y'amashuri.
Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront it for it, cause they stick up for me. If I were
se afite imyaka 10 yahuye no yindi mwigeme yitwa Kelly Rowland bombi bacha baje mu yundi mugwi wari mu bigeme batandatu uyu mugwi wari rimba hap ukongera ugatamba witwa ico gihe Girls Team se wa Beyonce abonisha akajyabo bigeme yaciye ahe bakaze kiwe ashyira ikibanza cyo kwimenyereza kuri abo bigeme mu kibanza cyo gusokoza imisatsi cya nyina wa Beyonce. Abandanya n'umuziki n'ubuzima bya Beyonce. Beyonce na bagenzi be barabandanije kwimenyereza hamwe na se wa Beyonce. Mu nyuma umugwi wahavuye ugigwa n'abigeme bane gusa bakaje mu biteramo byo kuririmba by'abigeme. Nyina wa Beyonce akaba ari washe n'impuzu bambara bagiye mu mahiganwa. Wigera afite imyaka 14 Beyonce na bagenzi be barahinduye izina ry'umugwi bacha bawita Destiny's Child. Umirumchena na gata andatu Destiny's Child bagira nila masezirano yuku korana nizu muziki na marire isi rurangira nwa Columbia Records.
Just take another day. The feeling's so crazy.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabarangiza. Child usohora urukurikirane rwabo rwa mbere. Ubwo urukurikirane rw'indirimbo harimo indirimbo No 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 yaronse agashimo k'indirimbo ya mbere iri mu mudiho wa R&B Soul muri uyu mwaka wa 2018. Aba Destiny's Child nabo baba umugwi wa mbere uririmba R&B Soul muri uyu mwaka nyene. Reka ndawumvishe iyo ndirimbo No 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 ni ya Destiny's Child yarimo Beyoncé.
Keep it real. Tell me what's going on. Tell me how you feel. Boy, I know you want me too much. I want you to come and get my love. All here for you.
Shake your thighs, all I'm trying to do in the hood is stay alive. Make a little money with Destiny Child. Thugs hit a song and dance, they go wild like Texas. They moving like No Limit soldiers. It went from a dream to the young Supreme singing girl.
Destiny's Child, waso urukurikirana rugira kabiri bagwita The Writings on the Wall mu 1999 ugo rukurikirane gwaronse kenshi agashimwe bita disque de platine muri ugo rukurikirane harimo izakunzwe cyane Jumpin' Jumpin' hamwe rero na Say My Name yabageze rurangiranwa cyane indirimbo Say My Name ni nayo ndirimbo benshi bibukira ku mugwi Destiny's Child reka tuyumvirize. bagenzi bacu bakunze badusura aba Destiny Child harimo Beyonce barasohoye mu 2021 urukurikirane rugira gatatu bagwita Survivor. Indirimbo yitwa Uko Nyene Survivor idandazwa inshuro zirenga miliyoni 10 mu myaka 2 gusa. Iyo ndirimbo iraronka agashimwe mu Grammy Awards. Beyonce na Destiny Child barasohoye urundi rukurikirane bise 8 Days of Christmas. Mu 2022 aba Destiny Child bati reka turuhuke umwe wese yiyumvire kuririmba kwiwe.
Oh, very Merry Christmas.
Beyonce, never destiny child. Umwanya bambaranye basohoye album zine badandaza indirimbo zabo inshuro zirenga miliyoni 60 mu myaka ishika 10 bamaranye. Beyonce n'aba Destiny Child bashyizwe mu kibanza c'icenda c'abaririmbyi beza hagati y'umwaka w'2000 n'2010. Dukundire turangize kino gice cya mbere. Muri kino gice cya mbere twabayagiye ubuzima n'umuziki bya Beyonce kuva akiri muto gushika ve mu mugwi Destiny Child aje kuririmba kwiwe. Vuba reka tugaruke n'igice cya kabiri tubayagire ubuzima n'umuziki bya Beyonce aririmba wenyine. Mwakoze kudutega biri ya Radio Ijwi ry'Amerika na Nelly Musa.